Mujyana yamenye amakuru kuri wa kane ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi iteka ya Vanda Icariye yarongoye mu Gisever yadondaguye intara uwo murwiye umaze kugiranwa amatohoza na zone Karus na Gitega hagati na hagati hashira ubuseruko muranda na mwaro hagati na hagati mu gihugu ururi Makamba na Rumonge mu manuko w'ushuburengero mu nyingana Kirundo mu buraruko bushibuseruko no ku murwa mukuru w'utunzi Bujumbura irisigaye yadarishwe mu rwiye mu 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi maze gutorwa 2020 nkuko bisigurwa na Ndayicariye
muri izo ntara zose twakoreye ibyerekeye ibisigarira by'abishwe tuvuga yuko uyu munsi birenga 2020 by'abishwe kandi ngaha adushaka mwumve ko ibinogo byose biri mu ntara twakoreyemo batarabitubwira byose
ibyo bisigaye yaritorwa mu mashyirahamwe nka se Genocide Canada yemeza ko byitiranywa Emmanuel Nkunzi z'umunyamabanga waryo wabwirijwe rya Amerika ize yemeza ko yatohoje
igice cya Karusi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karusi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamo twe turafite ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba cya Ngozi aho mu Kinogo bakigikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe mu 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe tabwa abahutu 1972.
Umunyamategeko Jean-Pierre Girimana nawe yasanga mu Rwisever aho kungutambura
umugwi biboneka yuko uri kuba igikoresho kikubikora ivyo umugambi ku butegetsi wifuza abahindutse igikoresho cha politike mu nkuru wateza kuba umugwi urimwo impande zose umugwa barundi bose biyumvamwo ni nazo byari gutuma igikorwa uri kurakora gishobora kugira akamara barundi mu bijanye no gusubiza hamwe mengo numugwi ujerewe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari byakorewe abahutu birazwi yuko cyacyane mu myaka 1972 ari habatutsi bagandaguwe hatari hake ariko uwo mugwi ntuyigera ibyo bintu ugomba kubivuga
ibyagirije ndahica yarongoye Serge habifite inyishu
twebwe turi ku kivi nk'abahinga ibinogo bya vuba n'ibinogo bya 1973 ntaco bipfana akanyuma no kubwira gahambaye abantu batavuga bajya abantu bishwe tuvuga abagabo abasoda abakozi ba leta mwe mukiri bato turashaka kubabwira yuko abakozi ba leta benshi mu 1972 bari bafise abakenyezi b'abatutsikazi benshi inshuti zo kuri uwo mukenyezi w'umututsikazi hari imyaka mikeya barababwira bati ba bantu banyu batawe ku ruvubu i Burundi ni hato umunsi wo kwihenda tukimba ikinogo tukacita icyo ku 1973 ariko 1972 abo ku mutumba aho nyene niho baza kutubeshuza
mukurinzi abaza kubeshuza Simonsuguru mukuru w'ishyirahamwe ry'ababyeyi baburiye abana yitwa mu Kibimba mu ntara ya Gitega mu 1993 nyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye yari umuhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu asanga umugwi Sever ukwiye kwitonda mu byo ukora aha hari kwa 2021 ukwezi guheze ku nshuro ya kabiri leta ibuza ababyeyi n'amashyirahamwe kwibuka uko babyifuza
ku byerekeye wa mugwi washyizweho kurondera ukuri no gusubiza hamwe abarundi ayo bita Sever wari kwizigirwa gusumba iyo wisunga amasezerano yiharusha birya byo kuzura ibisigarira byose bikitirirwa ubwoko bw'abahutu bishwe mu 1972 mu Burundi bwose nabo nyene barazi kwaramahinyu kuko wari umwaka mubi nk'iyindi myaka mibi yakurikiye kuko hapfuye abantu mu bwoko bwose bitagenze nuko haba dusanga bwabaye ubundi buryo bw'ukwigisha amacakubiri
kubwatiye kavenda yicariye icyatumye umugwi wiwe wibanda ku bwicanyi bw'2022 gusa n'ukwanka kwimenyetso bizimangana
ibyabona baba bapfakazi impfubyi ababuze abo babararikoze mbere n'ababonye bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba Imana
umugwi Sever ni yabaserukiye abarundi mu masezerano ya Arusha mu 2002 bumvikanye ko kugira ngo babone bongere basome kumwe kahise na kazoza utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza mu mwaka wa 2008 Burundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cyabayemo Genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracyahazana ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye abahutu basaba ko ubwimo bwahitanye abahutu benshi mu 1972 rwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwa ihonyabwoko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.